Mwakoze guhitamo radio isanganiro ndabaramutsendo hanikaze murano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi tuyahere kuri ibikuru bikuru byagize ishirahamwe ry'abaguzi bo mu Burundi abuko rimenyesha ku buzima bw'abakoresha imyaga nkuba utangwa n'ishirahamwe kagidezo buri ko barahungabana kubera uwo muyaga nkuba atawo nyuma yaho ubuyobozi bw'ishirahamwe bimenyeshereje ko kubera ikogwa byaryo byo gusanura umuhora itango ry'umuyaga nkuba rizohungabana kuva ku igenekezo rya 4 gushika ku rya 14 kuno kwezi k'umunani turimwo muravyumva muri ano makuru ukugwiza amafaranga mva makungu no mwitwarariko mukuru wa leta iheruka gushingwa nidashikijwe na Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi mu gihe bakurikirana ubuzima bw'igihugu batandukanye bayisaba kukemura ibibazo bihanze igihugu harimwo ubukene bw'igitoro muri komine Bururi y'intara ya Burunga naho havugwa ubukene bw'ibinyobwa bya Brarodi byose bumaze hafi ndwi abadandaza b'ivyo binyobwa bakidoga bavuga ko aragahombo kubera iyo misi iheze badakora ngivyo bikuru bikuru bigize no makuru mukanye sase nido nido mu buhinga bw'ivyuma ni Albert Ndwayo kuri mikoni Clovis niyo nkuru sangwe kaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ano makuru tuyahera mu gisata c'imibano ishirahamwe ry'abaguzi bo mu Burundi abuko rimenyesha ku buzima bw'abakoresha umuyaga nkuba utangwa na Regideso buri ko barahungabana kubera uwo muyaga nkuba atawo nyuma yaho ubuyobozi bw'iryo shirahamwe bimenyesheje ko kubera ibikorwa byo gusanura umuhora itangwa ry'umuyaga nkuba rizohungabana kuva ku igenekezo rya 4 gushika ku rya 14 kuno kwezi k'umunani turimwo niwe inkuru nziza asandura umunyamabanga mukuru wa abuko akabona ko ishirahamwe Regideso ryoshyiraho izindi ngingo mereke za kugira ibikorwa bikenera umuyaga nkuba bibandanye tikamatwi Noel Nkunziza n'umunyamanga mukuru w'ishirahamwe ry'abaguzi bo mu Burundi abuko
ishirahamwe ry'abaguzi abuko ligize iminsi libona ihunga abantu baje gutanga amatara n'amazi kwishirahamwe ry'igizwe n'isanzwe ryo rijejwe ibi bintu rero n'ukuri biradutangaza cyane kuko ubwa mbere ho ishirahamwe ry'igizwe n'iryo rizi akamaro k'umuyaga nkuba mu gihugu gusumba abandi kuko lirazi neza yuko atambuguzi numwe ha mu Burundi akoresha amatara n'amazi na cyane cyane amatara ya Regideso. None rero kugira ngo rishobore gutanga itangazo rivuga yuko rigira rimara iminsi 10 atamuyaga nkuba uboneka bizi neza uruhara rw'amatara rw'umuyaga nkuba mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'abaguzi bakabivuga gutyo abatandi ikindi kintu kimwe bategekanije kikuza barasahiriza cyangwa baze baracishamwo n'ibintu bisiga ubwenge kuko n'ukuri biratuma abaguzi bahungabana cyane rwose haba mu bikorwa byo mu miryango, haba mu bikorwa byo mu rudandazwa, reka no mu bikorwa bindi byose bitunganirizwa abantu ufatiye kwa muganga n'ahandi. Cyo gituma tukagomba gusaba yuko iyo shyirahamwe byose birasubira ikicara ikaraba. Nivyo ko ryokora ibitwaho byo guteza imbere isata bajeje cyane cyane cyerekeye gutanga umuyaga nkuba ngabo kandi ntiyoheza ngo riheze ryibagire akamaro k'umuyaga nkuba mu buzima bw'abantu, mu buzima bw'abaguzi, mu buzima bw'igihugu. Aje gituma kibaza yuko bafata izindi ngingo mfata kibanza kugira ngo by'igihugu byose ntibihagarare nk'uko tuba tubibona mu myenda naye handi ho bibanaje gucya iminsi 10 yose tubaza ko gahombo kashobora kuba kaniniya ku miryango no ku gihugu. Bakwiriye gusubira kwikebuka bakaraba kandi turazi yuko harimo incabwenge, harimo n'ubundi buhinga bakoresha kubyo bashobora kuronka ingene baza baracishirizamwo abantu barashaka gukora imirimo ijejwe. Ibikorwa mwe n'ivyo kenshi bahora bakunda kubikora mu gihe abantu benshi baba batari kazi basinziriye aho bashobora kuba bari kumakora amasaha 80 kuri 80 ho bari hake gusumba. Ibyo byose ni ibintu tubona bashobora gukorera ko kugira ngo ubuzima ntibushobore guhagarara nk'uko turi kutubabona ubu nyine.
Muri cyo gisata nyene abadandaza akorera imirimo yabo mu isoko ya Kayanza bariduga ko atamuyaga nkuba bafise haraheza amezi arenga 4 bavuga ko batigeze baheranira ishirahamwe Regideso na rimwe. Ikirenze kuri ivyo ngo komine iragaruka ibasaba amafaranga 200,000 buri muryango ngo basubizwe umuyaga nkuba ariko kugeza n'ubu bakaba batarawuronswa. Abakora akazi gasaba umuyaga nkuba bavuga ko bariko barakora bahomba. Godefroy niyo nizigiye mu itanteri ya komine Kayanza avuga ko icyo kibazo aki asigura ko ayo mahera yatanzwe ngo hagugwe icyuma giharura umuyaga nkuba uba wakoreshejwe ku isoko ya Kayanza akanahumuriza abakorera mu iyo soko ya Kayanza ko ariko aravugana nabo mu ishyirahamwe Regideso kugira icyo gikoresho kiboneke hanyuma abasubizwe uwo muyaga nkuba. Ni nkuru tubaza Patrick Nsengiyumva.
Bamwe mu badandaza bakorera mu isoko ya Kayanza twavuganye meza kubwo bukene bw'umuyaga nkuba buri kuburatuma bakorera mu Ruhombo ni nk'abadandaza za telefone ngendanwa n'ibikoresho vyazo.
Twe dusanzwe tudandaza ama telefone na byangombwa vyazo, masharijera, amayekutene n'amapochete n'amaradi. Umuyaga nkuba haraheze igihe kirekire tuta ofisi. Amari abacu baza kudutoza 22 ku muryango ku muryango. Ruhombo tugira ni runini. Umukiri araza aho gushorera yabwira ati mpimira iyo sharijera. Ukabura hupi mukiriguraza kuyerera cyangwa kagura avuga atatwa ikintu kidakomeye kukubera utamupimiye. Ikindi umuntu ashaka gushorera telefone ahubwo ati mpimira kwishariza ugacuza hanze kuyerera kuraba kwishariza kandi ahamu babona amatano menga arimo acyibaza urukora mubera
kana bashona impuzu bavuga ko kubera ubwo bukene bw'umuyaga nkuba batagishobora gukoresha imashini z'ugushona zikoreshwa n'umuyaga nkuba ngo bituma bahomba.
Ikigire kinini nta muyaga nkuba dufise kaba mashini akeneranye umuyaga nkuba nawe tugikoresha kubera ubunyata muyaga nkuba dufise Ruhombo runini kubera turiko turanyengesha amaguru biratugora cyane twaramenyereye umuyaga nkuba. Amafaranga naho nyine hari icavuyeko kubera nk'ama mashini ya broderi yahora akora ubunyi ntagikora.
Ugo Ruhombo kandi ruturutse ku bukene bw'umuyaga nkuba ku isoko ya Kayanza ruremezwa n'umwe muri ba kimyozi twavuganye.
Oya twe nta muyaga nkuba dufise kwebwe cyo dukoresha kwiyaranja nkuba urabona hajyanye hari bateri kwazanye bateri naho ndire ni Ruhombo rukomeye kubera nk'ubu dufate naho rantona nka sizeri arije na cyane bitatu cyangwa bitanu aronka yo kurari nkuba gize sizeye cyo cha.
Abo badandaza bo ku isoko nkuru ya Kayanza basaba gusubizwa umuyaga nkuba.
Dusaba ababijejwe ari nka musitaneri cyangwa ubundi ko yo raba ingene bo duhiyo kone arandi mahera basi twongera tukayongera ko mugo tukaronka umuyaga nkuba aha mu isoko.
Icyo twosaba nuko bo turonse umuyaga nkuba aha mu isoko nkuru ya Kayanza karonka umuyaga nkuba.
Dusaba yuko bo tugarukanira amatara mu isoko nyine tugakora nkuko byahora na mbere umwe karorero cye naho randonka ayo kujya nkaronka nayo kuziga kosubunya ngizimana nyine ndaronka twa kujya kwe mbaye kuziganya sino ya harura.
Tubajije mu ntwaro muri komine ya Kayanza baremeza ku kibazo cikena cy'umuyaga nkuba ku isoko ya Kayanza bakizi. Godefwani yo nizigiye mustanire wa komine Kayanza arahumuriza badandaza ariko ko ariko aravugana nabo mushira hamwe regidezo ngo igikoresho cyahiye gisubirizwe basubire kuronswa umuyaga nkuba mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Patrick Nsengi yumva ku bwa radio Isanganiro.
Arakoze Patrick Nsengiyumva ukugwiza amafaranga umva makungu n'umwitwarariko mukuru wa leta iheruka gushingwa ndashikijwe n'umunyamanga mukuru wa leta y'u Burundi mu gihe abakurikirana ubuzima bw'igihugu batandukanye bahisaba gukemura ibibazo bihanze igihugu harimo ubukene bw'igitoro. Kubwaje Home Niyonzima ibisata bishobora kugwiza iby'u Burundi bushora hanze byashizwe imbere. Jerome Niyonzima ni umunyamanga mukuru wa leta y'u Burundi.
Ubwa mbere iyo umuntu avuze ngo ubukene bw'igitoro hanyuma akavuga ati ubukene bw'amafaranga mva makungu ni bimwe. Ubukene bw'igitoro nicyo kimwe n'ifumbire nicyo kimwe n'imiti. Ibi bisabwa yuko mu kubigura ukoresha amafaranga mva makungu. Rero ngaha no kuvuga gutora umuti w'ivyo no gutora umuti w'ikibazo cy'ubukene bw'amafaranga mva makungu. Ubwa mbere abarundi rero bo kwibuka ko kuva mu 2015 zamfashanyo leta yaho rironka z'amafaranga mva makungu zaza zigwa nka manu atazikiriho. Rero ihangiro nyamukuru rya leta no kugwiza ibikorwa bizotuma hinjira amafaranga mva makungu avuye ku mwimbu ushowe hanze. Aha rero igisata kizoshyirwa imbere cyane ni igisata cyo gucukura no gucuruza ubutare. Ubutare bw'imurehe murabuzi bwaravuzweho cyane. Ubu haraheze indwi zibiri batanguye gucukura. Ishyirahamwe riko ryacukura ritanguye iri ku kivi. Kandi ubu ntibizaba ari ibintu bikiri byo kurondeza kuko abazokora igikorwa bazogikora bazi ko bacukura hanyuma bagashikiza umwimbu bagaca bahemba leta igacishora hanze. Ikindi kintu kuko nabivuze ibyo kugwiza amahinguriro navyo bizobamwo hazabamwe n'amahinguriro ahingura ubwo butare kandi ivyo navyo bijana no kugwiza ingomero z'umuyaga nkuba kugira ngo nawo ntuze ube intambamye. Ibyo bikajana kandi no kugwiza umwimbu mu burimyi no mu bworozi hahandi ibyo twimbuye mu burimyi cha tuvyihingurira aho nyene ibindi navyo bimwe tukabica tuvyihereza ibindi tukabishora hanze.
Isanganiro yadiduza
ya Radio Sanganiro ano makuru twabateguriye arabandanya Burundi baramaze gutera intambwe mu bijanye no kwandikisha abantu mu bitabo ndangamuntu aho bicebere nka 80% ari bo bandikwa muri ibyo bitabo Valentin Nahimana umuyobozi mukuru ajeje intwaro yu hagati mu gihugu mu gisata cinzandiko ndangamuntu avuga ko gushika uno munsi abantu hamaze kuvyijukira ariko ko hakiriho intara zimwe zimwe nka Kirundo Rumonge n'ahandi ibakiri nyuma ariko bafashijwe n'ishira hamwe UNICEF batumye izo ntara abantu bandikisha abana bakivuka abitigire byaduze gushika ku bice 94% bivuye kuri 63% ibyo bivuze mu gihe tariki 10 myandagaro ari umunsi wahariwe inzandiko ndangamuntu muri Afrika tumutega amatwi
Ankete yabaye mu 2023 yerekanye yuko tugeze ku bice 83 n'ibice bitatu ari bo banditwa mu bitabo zandiko ndangamuntu cyane cyane abo nabavuka kuko ngiye mu bijanye yo tuvuze inzandiko ndangamuntu tuca tuvuga abavuka turavuga ababirana turavuga abapfa turavuga abahukana turavuga mu gifaransa abatandukana kuko tuvuze zakitesibira ariho abana babarerano nibita adoption ibyo byose ni bijanye inzandiko ndangamuntu mugabe ibyo biharunda bahaye n'ibyabajya bandikwa bavubutse hanyuma uko ibintu kandi byifashe rero nuko mu Burundi ariko turiko turatera intambwe aho ubu umuntu wese yibarutse umwana amandikisha kiretse mu ntara zimwe zimwe n'abantu bamwe bamwe kubera imico n'imigenzo usanga bakiri umwe kwa kera ntibamenye yuko umuntu atanditswe mu nzandiko ndangamuntu hari ibyo acatakaza ntagira aho yegamiye mu gihugu kuko utamwandikishije mu nzandiko ndangamuntu ntagira ubwene gihugu ubwa kabiri mu muryango ntahatorwa cyo ina pas droit à la succession donc ntagira hatora nako nta muryango aba yegamiyemo rero ubu abantu baramaze kwijukira ico gikorwa ariko rero mu ntara zimwe zimwe nka Kirundo Muyinga Kayanza na Rumonge Makamba Ruyigi twagiye turafashwa n'abadufashasha n'abafasaza bafatanya no Burundi mu iterambere ahantu uvuga cyane UNICEF aho yafashije mu ntara ya Kirundo Muyinga na Kayanza mu bijanye no gukorana hagati y'amavuriro n'izandiko ndangamuntu intumbero niyo yihe ni yuko umwana wese avukiye mu ivuriro yandikwa ngaho nyene ntirwa araja ku komine atumwanya ibyo byatumye tuva ku bice 63% tushika ku bice 94% by'abantu biyandikisha muri leta sivile kandi bakaronka impapuro
Haribonekeza ubukene bw'ibinyobwa bya Bararudi byose muri komine Bururi ntara ya Burunga bamaze hafi indwi abadandaza ibyo binyobwa biduga ko aragahombo kubera iyo minsi heze badakora kandi badandaza inyama zokeje nabo nyine biduga ko ubukene bw'ibinyobwa bubateye ubukene mu miryango abuco kimwe nabihereza ibyo binyobwa basaba ko biboneka muri mega Bururi aho ibyo binyobwa bishikira bahumuriza bavuga ko biteze kamyo ishobora kubizana kuri uyu wa gatandatu canke kuri uyu w'Imana na ni nkuru twaza Zeno Nzamimana
nta kinyumba cha Barodi na kimwe yaba primunsi ya musteri canke ifanta kibarizwa mu nywero buri kumwe mukuru wa komine ya Bururi no mu cungararo yaho gukene gwinyo vya Barodi bumaze hafi indwi bwibonekeza bukabamaze gutera imyidogo myinshi cyane abadandaza b'ibyo nyobwa bamaze iminsi badakora cyo kimwe n'abadandaza b'inyama zokeje ku nywero butandukanye bavuga ko ubwo bukene gwinyo vya Barodi bumaze kubatera ubukene mu miryango yabo
uruhombo tubona ni runini cyane kuko imiryango yacu nta kintu kironka kubera faranga twakaronka muri tunyama twotse ariko kubera ata njoga tufise nico gituma atabakiye turonka kumvo jo gukene bw'injoga
mabanga kabisa twe turiko turakorera mu buhombe kubera inyama ubuzishize ngaho nta muntu havava muhira ngo aje kwicarira inyama atagacupa afise ibikunda kabisa tutatombe ngo turonke ubutwara karobo canka kanusa aje atwara guteka mu muryango ubu ntacho twanze kwerura gura amakara wacana imbaburi karinde hera tano bajije ngushire ko na brochette nimwe numba muri makaya turiko dukorera mu buhombe kabisa hamwe ibinyobwa bitoboneka
abadandaza inyama bita brochette muri ngi Faransa basaba ko izonzoga zoboneka kugira ngo bakore bunguka
twa dusaba ko tuyoga twoboneka kubera natwe niho tuca turonka kongera tudandaza tukaca tugaburira imiryango neza
nabadandaza ibyo binyobwa vya Bararudi abavyihereza co kimwe nabari bafise imanza kuri yo gatandatu batacho bigutsikora neza basaba ko ibyo binyobwa byosubira kuboneka abakozi bakorera muri mega Bururi ahashikira ibyo binyobwa vya Bararudi bavuga ko biteze ikamyo izizana kuri yo gatandatu canke kuri uyu w'Imana Ibururi muntara ya Burunga, Zenonza Bimana, Radio Isanganiro.
Arakoze Zenonza Bimana, amakuru tweko turabashikiza none cyo turangiriza, ndabashimira mwese mwateza biri, shimira bagenzanje mu rugana afaje kuyatorokanya, n'ibaganiro bendwa yo rekatumajwi abashikira mwari kumwe na Clovis niyo nkuru.